mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri siyo ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwenge kwashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya. Zimwe mu ngingo nkuru ziyagize Uburundi busaba Amerika gusubira ku vyo yabuvuze ko birimwo ko ico gihugu kibangamiye politiki ya Amerika mu makungu.
Leta y'Uburundi saba ahubwo umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurimbura neza ahagaze kuzerekeye Uburundi bikenewe ahagarike ibyo yashikirije binagoye kutahura.
Uyu akaba ari umuvugizi wa Leta y'Uburundi Prosper Ntahogwamiye. Iyo nkuru uco kimenyerekeye ikibazo c'abarundi bariko baratahuka bashobora kutazotora kuko batanditswe. Turazigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ariko imbere yo kuja mu karere tubanze kuyagezweho irya nino kw'isi duhereye muri Afrika, neza na neza mu gihugu cya Somalia, aho igitero cakozwe n'intagondwa za Kiislamu cahitanye abasivili indwi gikomeretsa abatari bake. Ibindi turabibaza mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Murwi w'intagondwa za Kiislamu mu gihugu cya Somalia, Al-Shabab watangaje ko ari wakoze igitero cabereye ku hoteli mu gisagara cya Galkayu mu ntara ya Modugo ku munsi wa gatandatu. Icyo gitero cyahitanye ubuzima bw'abasivile indwi nk'uko bitangazwa n'itorokanirizo ry'amakuru Reuters. Umutegetsi wo muri ico gisagara yavuze ko ico gitero cakomerekeje kandi abandi bantu barenga 20. Al-Shabab uramaze kwigarurira ibice bitari bike vy'intara ya Modugo, yamara nturigarurira gisagara ca Galkayu. Uyo murwi w'intagondwa za Kiislamu waratwaye intara nka yose yo mu manuko bw'igihugu cya Somalia gushika mu mwaka w'2011 gihe uwo murwa ku murwa mukuru Mogadisho n'inteko za Afrika zijejwe kugarukana amahoro mu cyo gihugu. Yamara naho watakaje intara zitari nke umurwi Al-Shabab wamakoze ibitero bikomeye mu gihugu cya Somalia.
Frederic Nkundikije ahandi havugwa ibitero ni muri Gabon, aho umukapitene w'ubwato yishwe n'abahubisha amato banyuruje abashinwa bane i Libreville igihe bagaba igitero ku mato ane ejo ni mukankusi. Vyifashe gute?
Nibyo koko Diane, habaye by'amato muri Gabon, bateye amato ane aho yarahagaze mu gice cy'umurwa mukuru w'igihugu Libreville. Bica kapitene ubwo bwato umunya Gabon bashimuta abashinwa bane bakoraga muri ayo mato. Ingabo zishinzwe umutekano za Gabon zishigikiwe cyangwa se zifashijwe na polisi mpuzamahanga hamwe n'ingabo zo mu karere barimo gushakisha abashimuswe hamwe n'ababatwaye. Ubwato bumwe n'ubwa Stram, isosiyete ya transport mu nyanja ifite icyicaro muri Gabon. Ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press byatangaje ko uwo mukapiteni yakoreraga Stram. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP bivuga ko amato abiri muri ayo ane ari aya Sigapeshe, isosiyete y'Ubushinwa na Gabon bifatanije. Niyo ikoresha abo bashimuswe. Ubwato bwa kane bufite ibendera ry'igihugu cya Panama nk'uko AFP ikomeza ibivuga. Aho amato ahagarara i Libreville muri Gabon ntihakunze kugabwa ibitero, cyakora bikunze kuba mu mazi hazengurutse ikigobe cya Gine. Ibiro ntaramakuru biro mpuzamahanga bishinzwe ibyo mu nyanja biravuga ko 82% by'abashimuta cyangwa se byishimutwa bikorerwa mu mazi mu kigobe cya Gine.
Hejo ni mukankusi, urakoze. Tugume ku mugabane wa Afrika butwerekeza muri Algeria, umukuru wa gisirikare yashengeye ibindi na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Umukuru w'inkoramiheto mu gihugu cya Algeria, Lieutenant General Ahmed Gael Salah, yagize uruhara ruhambaye ku ikurwa ku butegetsi rya Perezida Abdelaziz Bouteflika yitavye umuremyi uyu munsi kwa mbere. Urupfu rw'uyu musirikare arafite imyaka 79 rushitse mu gihe mu gihugu cya Algeria hagize iminsi haba imyerekano itavana ko yo gusaba ko abatetsi b'ico gihugu batanye imihoho maze n'abasirikare bakagabanya uruhara mu vyerekeye politike. Urupfu rwa Gaeda Sara rushobora kutagira ingaruka nini mu vyerekeye ubutunzi hamwe na politike vy'igihugu cya Algeria, ariko igiteye amakenga nuko gihe hari abasirikare benshi bakomeye muri ico gisirikare cagumye cunze ubumwe bashobora kwifuza kumusubirira.
Ku mugabane wa Buraya naho imyerekano y'abiyamiriza amategeko agenga bakukuruke mu Bufaransa irakomeje. Ndacari kumwe na mugenzi anjeje ni mukankusi.
Yego Diane mu Faransa habigaragambya basakiranye na police kuri uyu wa mbere kuri station ya gari ya moshi ya Lyon mu gihe imigaragambyo yabo yo mu gihugu hose igeze ku munsi wa 19 abigaragambya barwanya umugambi wa president Emmanuel Macron w'amavugurura hajyanye na pansiyo ku bakozi bo mu nzego nyinshi za leta nibyerekeye kuzamura imyaka y'amavuko ku kiruhuko cy'izabukuru ikaba 64. Stasiyo ya televiziyo y'Ubufaransa BFM yerekanye abapolisi bahanganye n'itsinda ry'abantu babarirwa muri 30 bigaragambyaga kuri uyu wa mbere kuri stasiyo kuri imwe muri stasiyo za gari ya moshi inyurwaho n'abantu benshi Gare de Lyon. Iyo myigaragambyo yanabangamiye ingendo kuri stasiyo za gari ya moshi nini z'i Paris mu Bufaransa nka Gare du Nord inyuraho abagenzi bajya i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza n'i Bruxelles mu Bubiligi hamwe na Gare de l'Est. Imyigaragambyo rero mu mpande zose z'Ubufaransa yanageze ingaruka nyine kuri izo ngendo za Noheri mu gihe abakozi bo mu bijyanye na peteroli n'ibikomokaho byitezwe ko batorera gufunga inganda zinyungurura peteroli n'ibikomokaho ari nk'uburyo bwo kwigaragambya.
Ejo ni mukankusi urakoze turaza kongera igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 muyandi makuru giye kubandanya udutororokaniriza agezweho ijya nino ku isi. Tumira mate gato hama duce tuja mu karere naho.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ejo gi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda yavugwa mu karere turayahera mu vya politika leta y'u Burundi ivuga ko yatangajwe kandi kiyamiriza ingingo ikomeza ibihano Amerika yafatiye u Burundi kuva mu 2015 mu kiganiro n'abamenyesha makuru no munsi ku wa mbere umuvugizi wa leta y'ico gihugu Prosper Ntagwamiye yasiguye ko kuba Amerika yavuze ko u Burundi ubangamiye umutekano n'imigenderanire yabwo makungu bidasiguritse Amerika muri kako ivyo yari yabivuze hagati na hagati y'ukwezi kwa 11 ibicishije mu ikete biro vya president Donald Trump vyarungika inama nshinga mateka muri iyo kete presidence ya Amerika yatomora ko ibihano Amerika afatiye u Burundi kuva mu 2015 bibandanya bivuye ku bwicanyi n'ayandi mabi akoregwa abanyagihugu guta mu mvuto bamwe nabandi amajambo abiburwanko gucanamwe no kutihanganirana mu vya politique Amerika yemeza ko bikivugwa muri ico gihugu. Prosper Ntagwamiye avugana n'abamenyesha makuru uno munsi yasavye perezida wa Amerika kurimbura neza agahagarika ivyo yashikirije muri iyo kete ryo mu kwa 11 tumutega matwe.
U Burundi ntibubangamiye na gato umutekano mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika imigenderanire yacu n'ibindi bihugu canke amahoro mu karere nk'uko iryo tangazo ribivuga rifatiye ku migumuko yabaye igeragezwa ryo gutembagaza inzego zatowe n'abenegihugu n'ingene u Burundi bwagiye burasotogwa kuva mu mwaka w'2015. Leta y'u Burundi yashaka guhumuriza umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump leta yiwe n'abenegihugu ba Amerika bose ibamenyesha ko Burundi ari gihugu cipfuza amahoro n'umutekano kandi kirajwe ishinga no gutsimbataza mu gihugu hagati no hanze y'imbibe zacu nkuko bigaragarira mu twigoro no kwitanga ku Burundi mu kugwanya iterabwoba. Umukuru w'igihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika arazi neza kuruta abandi ko ingabo z'u Burundi ziri mu gihugu cha Somalia no muri Republika ya Centrafrica zitagiye kugwanira canke gukingira inyungu z'u Burundi ahubwo imbere ya byose ziri gukingira inyungu z'amakungu muri rusangi atanke kane za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo. Twisunze ibyo twashikirije leta y'u Burundi saba ahubwo umukuru w'igihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurimbura neza ahagaze kuvyerekeye u Burundi bikenewe ahagarike ibyo yashikirije binagoye gutahura.
Uyo hakaba yari Prosper Ntahogwamiye avugira leta y'igihugu c'u Burundi. Tukiri ku makuru avugwa mu Burundi, amwe mu mashira hamwe akurikiranira hagufi ikibazo c'amatora muri ico gihugu asaba umurwujeje gutunganya amatora seni gukemura ikibazo c'abarundi bariko baratahuka ariko batazoshobora gutora mu matora ategekanije mu mwaka uza bivanye n'uko batiyandikishije. Inkuru ya mugenzi wacu ari Kigali mu Rwanda, Pierre Claver niyo nkuru.
Muntango zo kukwezi kwa 12 umugwi ujeje w'amatora seni waratunganije yandikwa rigenewe abatari bwa kwize imyaka 18 ku mwaka uheze igihe cy'itora gibwirizwa shingiro iryo sekeza n'abashaka guhindura aho bazotorera nk'uyu baragitavye
pene niyandikishije kuri ekofo kabuye iburu umvubona ubu nkabamba ngaha muri 4 umva nabonye yuko byo bavyiza ntore ngaha niko ari husigaye uzanaga carte directe uko bari baraguhaye kare
Umugwiseni wari witeze ko mu biyandikisha habamwo n'abahungutse bavuye cane cane muri Tanzania abo barenga 70,000. Umugwiseni watangaje ko ari amahirwe bahawe kuko mu bisanzwe abazotora ku mwaka uza ari hanini abatoye ibwirizwa shingiro. Yamara ko kamo ntikitabwe neza nk'uko bivugwa n'abaserukira seni mu bibanza bitandukanye byari bigenewe kwiyandikishirizwamo. Icyo koze harabatinyutse bariyandikisha nk'uyu
ge ntari bwiyandikisha sinari hafi na najye gutendera ahantu kure rero umva ico tumare nanje naciyenza kuyandikisha ko nanje ndu Murundi nteza kuzaganisha nzo tora amatora cewe kubera ntari bwiyandikisha no kure rano umva menga nawe kubera nk'ubunyenye yandikisha umva meze neza kwere kubera nyende ko nditegurira nyene kuzotora amatora nyene ya 2020
amashami yigenga cana cana yakorera mu gisata c'amatora nka kosome gishinze kugenzura ingera amatora atunganywa avuga ko hari barundi benshi bakiri mu buhungiro hamwe rero na benshi mu bariko barahunguka bakumiriwe muri ayo matora. Justine Nkurunziza atwara kwa som avuga ko iryo kumigwa ari kimwe mu mahinyu agaragaza itegurwa nabi ry'amatora. We na bagenzi we ntibemera nayo matora.
Kuri twebwe muri kosome no mu bandi bose muri societe civile twe tubona yuko ni ibintu by'igikenye biriko biraba kuko bavuga ko ari inkinamico ubwa mbere na mbere n'amatora ahohotera ibwirizwa shingiro abarundi biyumvikaniye ko ibwirizwa shingiro ryavuye mu masezerano ya Arusha.
Ibintu byo guhohotera agateka kazi na muntu hariho n'abandi bantu urabona benshi bari hanze y'igihugu hafi umuriyoni urenga batuvuga bati icyo ntituvyemera urya mukuru w'igihugu yishyizeho ku ngufu n'umugambwe umwe uri kuraja mu matora nico gitumye tuvuga tuti nukuri naho bavuga ngo basubiremo ngo abiyandikisha urabona noneho hari nk'abariko baratahe ko barahimiriza ngo batahe ego barataha mugabo urabona naho bashaka gutora ntibazotora kuko ntibashoboye kwiyandikisha samatora ajanye na demokrasi nukuri twatuko turahenda
ubu twari mu gwiseni wewe abona ko nyabo ni myiteguro y'ugo rubanza afata ko ari ntabanduka iri kwigenda neza guza umutekano kurikanura kugira ngo ntihagire batangura kuyatoba hakiri kare
murazi yuko izo nzego ari zo umutekano ezo kwivuna abansi bifasha cyane kugira ngo umutekano w'ibikoresho umutekano w'abantu umutekano waho ibikorwa by'amatora biba birafasha cyane kugira ngo je bari byanguke byarabonetse mu matora yose kandi n'ubu turasaba yuko bo bifashamwo kugira ngo bene igihugu bagende mu matora batekanye bafise umutima mu nda bazi yuko umutekano wabo uhagarariwe. Ikindi kandi nuko igihe ibikoresho biriko biragenda aho batorera igihe barya bahagarira amatora aho bakorera be naho bazogenda gukorera mu matora aho hose yakeneye kuba hari umutekano ukwiye kandi n'abenegihugu bakeneye umutekano kugira ngo barangure iryo banga ryo gutora barangure uburenganzira bwabo bwo gutora maze bamerewe neza atakibahungabanya umutekano wabo uri hose.
Atagihindutse ayo matora ateye impari azoba mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uza azotangurirwa nayo umukuru w'igihugu hamwe nayo bashinga amateka. Abantu barenga 5,000,000 nibo bitezwe kuzogitaba. Pierre Claver niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwe rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Turabandanya n'ibiganiro tubafitiye bakunze bijuri ya Amerika. Perezida Donald Trump wa Amerika abaye umukuru w'igihugu wa gatatu mu mateka yacu abashinga mateka bashize ko ikirego ku mugaragaro impeachment mu Cyongereza. Perezida Trump arigwa gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no kubangamira imikorere y'inama nshinga mateka. Ikirego kizokurikirwa n'urubanza muri Sena rwiteziwe mu kwezi kwa mbere w'umwaka uza. Abanywanyi bijuri Amerika babitanze ko ivyumviro mu kiganiro muri sanga na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Ezekiel we
egome ivyumviro canje mbanza gukengura ko buryo bwa mbere na mbere leta zunze ubumwe za Amerika ukuntu demokrasi yaho imeze. Ni igihugu kimwe muri vyinshi bishobora gushinja icyaha umukuru w'igihugu akiri ku butegetsi. Iyo ni kimwe mu cyerekana yuko ico gihugu kirimo demokrasi. Ikiyumviro interano yanje rero nimba by'ukuri Trump yoshinjwa icyaha kikamwagira aba senateri inama
y'abasenateri
ntizokore ku nyungu z'umugambwe ahubwo izokore ku nyungu z'abanyagihugu kuko turazi yuko besi yiganjemo umugambwe wa Trump ntibazokorere ku nyungu z'umugambwe ariko bazokwite ku nyungu z'abanyagihugu icyane yo cyamwagira kize kimuhamye hama yeguzwe.
Ahubwo se Uburundi bwawe urakeka biteganijwe mwibwirizwa shingiro ko umukuru w'igihugu yabogozwa?
Ibyo uko ndayibona biri kure nk'ukwezi.
Ezekiel ntabwo ari byo birateganijwe mwibwirizwa shingiro ingingo y'117.
Ego nuko ntarayisoma neza.
Umukuru w'igihugu ashobora kujyanwa muri sentare kubera ko yahemukiye igihugu. Icyo gihe inteko nkengu z'amateka n'inteko nshinga amateka nizo ziterana nazo zigatora zikamwemeza zikamushyiraho icyaha noneho rero cyo guhemukira nyine igihugu noneho bakagishikiriza sentare nkuru y'ubutungane niyo icurubanza.
Ahore ni byiza gose nabo niyo iryo tegeko barishyira mu ngiro izo ari byiza gusomba. Kuko kenshi dukunze kubona abakuru b'ibihugu ibihugu byinshi bakunda gukwirikiranwa iyo bamaze kuva ku butegetsi ugasanga niho bariko barabakwirikiranya bahabye ibyaha.
Kuri telefone dufite Alina.
Igitekerezo cyanjye nashaka kuvuga nyine biriya byo kwegurutse kwa Trump ndabona nyine mba mbona ari nk'uko ari nk'iki na Amerika yashyizeho ubwo urate waba ashaka nko gukorera kudeta nka perezida uraba akabicisha muri iriya nzira?
Oya, ntabwo ari ugukora kudeta kubera ko ni ibintu biteganijwe n'itegeko nshinga kandi bidapfa guhubukirwa bagakora amatohoza. Nibyo bakoze bagakora amaperereza bagashaka ibimenyetso byose noneho urukiko rugaca rukararama rugaca urubanza. Ntabwo ari kudeta. Ni ikintu giteganijwe n'itegeko nshinga.
Ego ndabyumvise ariko nyine mbano biriya ngende kubishima kubura.
Birateganijwe ko perezida wa repubulika ashobora kuburanishwa agambaniye igihugu nabyo biteganijwe mu ngingo y'itegeko nshinga ingingo y'145. Icyo gihe rero inteko ishinga amategeko nayo yemeza ikirego kuri 2/3 by'abayigize imitwe yombi noneho rero ikirego kikajya mu rukiko rw'ikirenga nirwo ruburanisha perezida wa repubulika y'u Rwanda.
None se ko mu Afrika turabona kandi bakora amakosa perezida w'Afrika,
ubwo sinzi impamvu wasanga aba perezida ba Afrika bategeka neza kubera ko ntawe ubarega.
Niyo muri Afrika nyine babikubira ubutegetsi naho ubundi biba bikora.
Serviria
ku kibazo nabari ikibazo mwari mwabagize ngo kwiyegura rya Donald Trump
ntabwo yeguye.
yararenzwe n'inama nshingamateka mugaba bavuga yuko bamukura ku butegetsi.
Oya, ntabwo ari byo. Ashobora kuva ku butegetsi ruko inama nkenguzamateka no kuvuga Sena imuhamije icyaha. Ariko numwere kugeza igihe cyose urukiko rwo rirwo rwose rwa Sena rutaramuhamya icyaha. Numwere ari ku mirimo ye azakomeza ategeke. Kugeza igihe urubanza rurangiriye rukemeza nimba ari umwere cyangwa se nimba ari umunyabyaha. Nimba ari umunyabyaha koko bwo azava ku butegetsi asimburwe n'igisonga cye Vice President Mike Pence.
Yego.
Ariko rero igihe cyose ataraburana n'umwere aracyategeka.
Nk'ubu yashobora gufata amategeko agafata ingingo hanyuma ikajya mu ngiro, kandi inama nshingamateka umenga isa n'iyabaye irahagaritse ibikorwa byiwe.
Oya, ni perezida rwose wuzuye afata ingingo. N'ejo bundi kwa gatanu yashyize umukono ku itegeko ry'ingengo y'imari, ni ukuvuga budget y'igihugu. Imitwe yombi y'abashingamateka yari yemeje iyo ngengo y'imari, nawe iryo tegeko ariteraho igikumu kugira ngo ritangire gukurikizwa. Arakora bisanzwe byuzuye, nta kintu na kimwe cyamwambuye ububasha bwe, nta kintu na kimwe cyamwambuye ibyo agenerwa. Ni president nk'uko bisanzwe.
Ariko rero ikibazo tuba tuguma tubikurikirana, none mu by'ukuri bijya birego bamurega ni by'ukuri cyanye nuko yatsinze bajya ba republika bajya ba demokrasi adasanzwe ariwe.
Ibyo ngibyo waba ugiye mu bindi bindi, naho ubundi ibirego birahari. Reka tuzarebe icyo urubanza ruzatanga, niho tuzavuga ngo ni umunyabyaha cyangwa ntabwo ari umunyabyaha. Kuvuga ngo nuko yatsinze abademokrate bakaba bashaka kumukuraho, ibyo ngibyo byaba ari mu gifaransa babyita speculation, ni ukuvangavanga ibintu. Nimba ariko navuga
twebwe urumva turiko turakurikirana amakuru kuva ku itorwa ryiwe. Kuva ku itorwa ryiwe ni ukuvuga ko hariho abantu bagize imyigaragambyo bashaka babona yuko gutorwa kwiwumenga ntibikiye mu mategeko, hanyuma kumbure bivanye na politiki y'igihugu bakavuga bati bamurindire kugira baze baronke aho bamufatira.
Ibyo ngibyo n'ibitekerezo biri aho ngaho. Ariko rero ikirego cyo kirahari, kirimo ibyaha bibiri bamushinja: gukoresha umukuru w'igihugu mu nyungu ze no gusuzugura inteko ishinga amategeko no kuyibuza gukora neza, kuyibangamira. Ni ibyo birego bihari, ibindi buri muntu wese yakwivuga ibyo ashaka.
Oya, twebwe rumva turiko turaraba kabusanzwe nje nka jyewe nk'umuntu novuga nyine nigenga, kuko genda shyigikiye yuko wanashaka ibyo bamurega nimba bifite ishingiro n'amahoro. ariko gusa kubera Donald Trump ashika ku butegetsi, hari ingingo zimwe zari zafashwe n'uwo yasubiriye Barack Obama yagiye arahakana. Aha twavuga nk'ingingo iha uburenganzira guhuza ibitsina abantu babisangiye. Wewe rero Donald Trump yarabyanze, kandi abademokrate bari basigiye
ibyo. Nanone ibyo nanone uvuze ntabwo ari byo, kubera ko n'itegeko iryo tegeko itegeko rikurwaho n'irindi, ntabwo umukuru w'igihugu aza ngo akureho amategeko uko ashaka, ntabwo ari byo. Iryo ni itegeko ryemerera abantu bafite igitsina gihuye kimwe, ribemerera gushyingiranwa mu mategeko. Iryo ni itegeko, ntabwo Trump yabikuyeho.
Hariho ikintu kenshi bakunze kuvuga, turiko turaraba twebwe nk'ibintu by'intambara ya kabiri y'isi yose, ariko ukuntu bavuga ko hariho le cause lointaine na cause immediate, navuga ko hariho imvo zakubu n'imvo z'akahise. Ruga dusanga icyo kintu cy'ibirego bavuga yuko akoresha inyungu ziwe akora iby'inyungu ziwe akoresheje ubutegetsi, ugasanga hari imvo yinyegeje inyuma mugabo agaca bafatira kuri ako kantu kamwe gusa kugira bakunde bamwekuze.
Nibyo nakubwiye, nti buri muntu wese ashobora kubibona uko ashaka, ashobora kubivuga uko ashaka, ariko ikirego kirahari. Niba wumva kidahagije cyangwa se niba wumva gifite izindi mpamvu, reka ibimenyetso bazabigaragaze. Urubanza rugengwa n'ibimenyetso, urumva?
Yego.
Ntabwo ari amagambo.
Abamurega
bazajya kumushinja, nibajya kumushinja bazerekana ibimenyetso kuri buri cyaha bamushinja. Urabyumva?
Yego, ndabyumva.
Nawe abavoka be bamuburanire, nuko natsinda atsinda, natsindwa atsindwe, n'ibimenyetso bizabyerekana. Ntabwo ari amagambo, ntabwo ari kwivugira ibyo ushaka ngo nibyo ngo kuko yabatsinze ngo niyo mpamvu bashaka kumukuraho icyo geze icyo ntabwo ari ikimenyetso
nanjye rero nkatangira nk'ikibazo n'ikihese inama nkengu z'amateka sena yafata umwanzuro wo kumugumiza ku butegetsi ibyaha aregwa n'inama nshingamateka ikavuga yuko atari byo iyo nama nshingamateka yoyo izoca ibandanya ikorana gute n'usanzwe ari umukuru w'igihugu Donald Trump
twumvikane ku isi hose ibyemezo by'urukiko biba ari itegeko buri muturage wese agomba kubyubaha no kubyubahiriza urabyumva ntabwo rero umutwe w'abadepite nutsindwa mu rubanza ntabwo uzitera hejuru ngo sibyo urubanza ruzaba rwarangiye nyine bazaba batsinzwe hari ikindi bagomba rero kwemera no kubahiriza icyemezo cya sena imaze guca urubanza nuko bizagenda urakoze cyane
nukuri murakoze cyane namwe ndabashimiye
radiyo Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda noneho twihamagarire Atanazi
hari ndabumva igitekerezo cyanjye uko mbibona kuri perezida Donald nuko ukurikije uko bimeze abasenateri bari mu ishyaka rye mbona batazemera kiriya kirego bazamugira umwere njye niko mbibona afite amahirwe menshi yo gukomeza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko azagira ubwiganze bwinshi muri sena hanyuma rero bamugira umwere yikomereza imirimo ye ahubwo icyo mbona nuko kuri manda ye ya kabiri kubera ibyo birego byose aregwa ashobora kutazagira amahirwe yo gutambuka
nuko arakoze mugenzi wacu Thomas Kamirindi mwumvise ariko araganira n'abanyagihugu batandukanye abakunzi b'ijwi rya Amerika kuri ivyo vya impeachment tuzobandanya tubikurikiranira hagufi muza muri babikurikirana biciye ma video atandukanye biciye makuru atandukanye tubatangariza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com ayo makuru muranasanga kuri YouTube na Instagram ariyo VOA radio yacu naho nyene mukanya turahana gahindukira ariko imbere yo kugahana ngende ndabibuka je ko umurwi ntagondwa za kiislamu mu gihugu ca Somalia al-Shabab watangaje ko wagavye igitero cabereye ku ihoteli yo mu gisagara ca Kariako mu ntara ya Mudug ico gitero caitanye ubuzima bwa civile indwi nkuko bitangazwa ni torokanizo rya makuru Reuters umutegetsi wo muri ico gisagara yavuze ko ico gitero cakomerekeje kandi abandi bantu barenga 20 Abayovya amato muri Gabon bateye amato ane aho yarahagaze mu gice cy'umurwa mukuru w'igihugu Libreville bica umukapitene w'umunye Gabon wongera banyuruzwa abashinwa bane bakora muri ayo mato ingabo zishinzwe umutekano za Gabon zifashijwe na police mpuzamakungu hamwe n'ingabo zo mu karere za zidreje kurondera amato hamwe n'abayatwaye bavuze ko ibikorwa bikomejwe ibiro ntaramakuru vy'abafaransa AFP ku ruhande ayo bitangaza ko amato abiri muri ayo ne yari ubwa Sigapesh ni societe y'Ubushinwa na Gabon bifatanije niyo ikoresha abo bashimuswe n'ukuvuga banyurujwe mu Faransa naho abiyerekana bahanganye na police kuri no wa mbere kuri station ya Gari ya Moshe ya Lyon mu gihe imyerekano mu gihugu hose igeze ku munsi wayo wa 19 abiyerekana barwanya umugambi wa perezida wa Faransa Emmanuel Macron w'amavugurura ajanye na pension ku bakozi bo mu nzego nyinshi za leta n'ivyerekeye kuduza imyaka y'amavuko ku kiruhuko c'abageze mu za bukuru barasaba yuko ijanwa kuri 64 station ya televiziyo yo u Faransa BFM yerekanye abapolisi bahanganye uno munsi n'abantu bigaragambya muri 30 bigaragambya bakaba bari bo numurwa abantu 30 igaragambya kuri imwe muri station za Gari ya Moshi inyurwa ica ko nabantu benshi ariyo gare de Lyon yo myerekano yabangamiye ingendo kuri station zitari nke za Gari ya Moshi nini zi Paris nka Gare du Nord icako ingenzi nyinshi zija i Londres mu Bwongereza ni Buruseli mu Bubiligi hamwe na Gare de l'Est sano makuru muraza kongera gusura kuyumva igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 ico gihe muza gukurikirana n'andi makuru azo bagezweho muri Afrika no kumigabane itandukanye koze Facile Gebehu yegeranije ano majuna engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe yararemesheje ibiganiro vya kano kanya ndabikebanure ndabifuriza kubandanya kuburanirwa mu byo muri mwo yakoze Etienne Karekezi niwe yaraduhagarikiye ku izina rya bagenzi bacu rero tubatumira igice saha 1:30 mu yandi makuru tugiye kubatororokaniriza.